10.000 de America. Radijwi rya Amerika ivugira kuri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma basuhuza kandi mba ikaze mu makuru tugiye kubagezaho kuri aya manywa. Ingingo z'ingenzi y'abaturage barenga 2,000 bafite amasambu muri site ya Nkenga mu mujyi wa Bujumbura barasaba gusubizwa ibibanza byabo kugira ngo bakorere imishinga ya kijyambere.
Mwana juu wa hirijo kuko ilikuwa zaati za ukogwa meza tanga tukusa. Kali kogwa jambele, kali kogwa jakabili, yose zaati za ukogwa meza tanga. Aholeo na wako mada wangile kukukumise ni mshasha hali, kufashitze na unye negirachi, kachara, wakukone la tuwakiri.
Uyu numwe muri abo baturage mu Burundi kandi alegiye mu bunyoni wahoze ari ministri w'intebe ufungiye muri gereza ya Gitega ejo asabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate. Mu Rwanda ho litre saba kiri mu mitwe yitwaje intwari rwandira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho uvuga ngo uje dushobora gupfa ejo tapfa ejo ugapfa n'umuntu no ubahuhangayitse.
Uyu numwe bantu 92 bahoze ari abarwanyi ejo kuwa kane basubizwa mu buzima busanzwe bahabwa n'ibizabafasha. Naho ku munsi w'ejo Amerika yafatiye ibihano amasosiyete abiri harimo imwe ikorera mu Burusiya n'umuntu umwe ishinja guteza umutekano muke muri Sudani. Aya makuru nandi ni mu kanya gato ntimujye kure. Amakuru tuyaheri kwa vugwa hirya no hino ku isi. Muri Niger abarwanyi baje bagendera kuri za moto bagabye igitero ku basirikare ba leta mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'igihugu bicamo 12 nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ingabo ya Niger. 7 baguye ku rugamba mu gihe abandi 5 baguye mu mpanuka batabaye bagenzi babo. Icyo gitero cyabaye mu birometero 190 uvuye mu murwa mukuru Niamey hafi y'umupaka Niger ihuriraho na Mali na Burkina Faso. Aka gace kamaze imyaka ari isibaniro ry'abarwanyi b'intagondwa za Kiyisilamu. Muri Eswatini abaturage baramukiye mu matora y'abadepite. Abakurikirana hafi bya politiki y'iki gihugu bemeza ko ibiri buve mu matora nta kinini biri buhindure muri politiki cyangwa imitegekere yacyo kuko kigendera ku ngoma ya cyami kandi ijambo rya nyuma ku bigikorwa muri kaba rigomba guturuka ibwami. Umwami Mswati wa gatatu wategeka iki gihugu gituwe n'abaturage 1,200,000 kuva mu mwaka w'1986. Yasigiye ibikamba ry'ubwami na se umwami Sobuza wa kabiri. Amashyaka ya politiki arabujijwe muri iki gihugu ariko abakandida bashobora kwiyamamaza ku giti cyabo. Eje ni Mukankusi komeza tugeze ahandi makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yafatiye ibihano amasosiyete abiri harimo imwe ikorera mu Burusiya hamwe n'umuntu umwe. Ishinja ayo masosiyete n'uwo muntu kuba barushaho guteza umutekano muke muri Sudani. Fideni Yongabo abahiye inkuru.
Itegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta muri Amerika ajejwe ibibazo bijanye n'iterabwoba no gutororokanya amakuru yerekeye amafaranga akoreshwa n'inkozi z'ikibi Brian Nelson yavuze ko ingingo yafashwe ihana abo bose bageramiye utwigoro two gutora inyishu iciye mu mahoro kandi yisunga demokrasi muri Sudani. Yatangaje ko bazobandanya gukurikirana abo bose bariko batuma intambara ibandanya muri Sudani ku nyungu zabo bwite. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ko bwafatiye ibihano Ali Karti yari umushikiranganji ajejwe imigenderanire ku ndwara ya Omar al-Bashir yabaye mukuru w'umuhari w'abayisilamu muri Sudani inyuma yuko Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2019. N'umuntu yagumye akomeye cyane n'inyuma ya kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2021. Yarakoze uko ashobora kugira akingira inyungu ziwe. Umuhari ayoboye w'abayisilamu ushigikiye igisirikare cya leta mu rugamba rwacu rwo kurwanya abarondeye kucikurako. Leta ya Amerika yafatiye kandi ihano sosiyete yitwa GSK Advance Company ikorera muri Sudani. Leta ya Amerika ivuga ko iyo sosiyete yakoreshejwe n'abagwanyi barondera kwiyonkora kuri leta muri Sudani. Iyindi sosiyete yafatiwe ibihano kuri uyu wa kane niyitwa Avia Trade ikorera mu Burusiya. Iyo sosiyete igurisha ibikoresho bya gisirikare.
Umuryango wa OTAN uremeza ko Ukraine irimo kwitwara neza mu ntambara irimo n'Uburusiya. Umunyamabanga mukuru w'umuryango James Stoltenberg asaba amahanga gukomeza gufasha Ukraine. Diane Ninahazwe akomeza inkuru.
umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yishimiye intambwe Ukraine igeze ko mu ntambara imazemo igihe n'Uburusiya avuga ko ico yise inguvu Ukraine ifise ku rubuga ziko ziyegereza buke buke insinzi mu kiganiro umutegetsi wa OTAN yakoranye n'amenyesha makuru I Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ari kumwe na president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yemeje ko Ukraine iri kwirisubiza umwe mu burere Uburusiya bwari bwarayinyaze agira ati
Today your forces are moving forward. They face
Uyu munsi igisirikare cyanyu kiratera imbere gihura n'imirwano ikomeye ariko buhoro buhoro kigenda kigarurira ubutaka bwanyu buri metero imwe igisirikare cya Ukraine kigaruriye ni metero Uburusiya bwa butakaje kandi hari hitandukaniro rikomeye kuko abanya Ukraine bo barwanira imiryango yabo ejo hazaza habo umudendezo wabo ariko Uburusiya bwo burwanira ikinyoma
for imperial delusions.
Mucho kiganiro namenyesha makuru I Kiev, Jens yatangaje ko OTAN ifise umugambi ko kuronsa Ukraine ibigwanisho bifise agaciro ka miliyari 200 n'igice z'amadolari ya America. Ishiramwe OTAN rikavuga ko kuneza umutekano waryo libwirizwa guha Ukraine ivyikeneye vyose kugira ngo itsinde intambara irimo no Burusiya. Hagataho Ukraine nayo yavuze ko yatibuye indege 44 zitagira abadereva bita drone mu Gifaransa. Urusiya bwaraye bwifashishije mu kugaba ibitero mu bice birimwo ibyitwa Mykolaiv, Odessa na Kirovald.
Guverinoma y'inzira cyo ya Burkina Faso mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko yaburijemo kudeta. Ni nyuma y'umwaka hafi Kapitene Ibrahim Traore agiye ku butegetsi muri kudeta. Fidel Niyongabo abaye inkuru.
Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu leta yabwiye abanyagihugu ko muri iki gihe abasirikare b'intwazangabo n'abandi bagize uruhara mu kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu bahagaritswe mu gihe abandi bariko barahigwa leta yavuze ko abagerageje gukora kudeta bari bafise imigambi gayitse yo gutuma igihugu kija mu kajagari ku munsi wa kabiri w'iyindwi abantu ibihumbi n'ibihumbi bari hereje amabarabara y'umugwa mukuru wa Gadugu bitavye akama katewe n'abashigikiye Kapitene Traore ko kumukingira mu gihe hari ukurukuru rwa kudeta rwariko ruherekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta ya Burkina Faso itangaje ko ibabajwe no kubona abasirikare b'intwazangabo barahiriye gukingira inzego z'igihugu bakora igikorwa nk'ico co kugeramira ubwigenge bw'abanyaburkinabe hamwe no kwikura ko abagira iterabwoba bariko bagerageza kubagira abacakara. Mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ibiro vy'umushikirizamanza w'igisirikare muri Burkina Faso vyiyamirije igeragezwa yo guhungabanya leta. Vyatangaje ico gihe ko abasirikare batari bake bahagaritswe.
Amerika yafatiye ibihano birimwo kwima viza abanyaliberiya ishinja kubangamira demokarasi. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diana Ninahazwe.
Itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ririmo ivyivyo bihano ntiritomo rigitigira c'abanyaliberiya Amerika yashize mu bihano. Eka ntirinerekana imyidondoro yabo. Abashize mu bihano bose na Amerika bagirizwa kubangamira demokarasi ya Liberia biciye mu manyanga agamije kwiba amatora ya president yo mu kwezi buca dutangura kwa cumi no mu rugomo rutandukanye. Muri iryo tangazo umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken ya siguye ko ibihano Amerika yafashe bitega abanyagihugu ba Liberia muri rusangi canke ngo vyegere leta y'ico gihugu. Nibihano vyega ababifatiwe ku gatwe kabo nkuko vyanditse muri iryo tangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Naho Amerika itatomoye aho yashize mu bihano mu mwaka uheze yari yarahanye abategetsi batatu ba Liberia muri bo harimwo umukuru w'ibiro vya president George Weah yitwa Nathaniel McGill. Abo bategetsi batatu bose Amerika yari yarashize mu bihano mu mwaka uheze bagirijwe ibiturire no kwigarurira amatungo ya leta bidaciye mu mategeko. Ni ivyaha bahakana. Amatora ya president azoba mu kwezi kuza kwa cumi muri Liberia afatwa nk'igipimo co kuzoraba ikibanza president George Weah yahoze ari camamare mu mupira w'amaguru afise mu mitima y'abanyagihugu atwara. Agishika ku butegetsi president Weah benshi bamubonamwo inyishu y'ibibazo bitandukanye vya Liberia. Ariko ubutegetsi bwiwe uko umwanya wagiye uritera bwagiye burarangwa na twasorobo dutandukanye.
mukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya na makuru yo mu karere k'Ibiyaga Bigari
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuhere mu Burundi aho Allegio Mibunyoni wahoze ari ministri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya Gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate urubanza rwabereye muri gereza ya Gitega aho afungiye Eloge Wilikaneza
Urubanza rwatangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5 z'agatondo rurangira isaha indwi zirenga yunganiwe n'umushingwa manza wiwe Bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemo ari mibi cyane mu ibohero rikujya Gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi icumba mfungiwemo kiriko inzugi zitatu z'amazire k'ingufuri imfunguruzo zimwe zibikwa n'umukuru w'ibohero izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi Gitega haramutse yabaye ikintu kibi sinoshobora gusohoka aho hantu niko arenga iyo Bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje ko rekurwa gategenyo bamenyesha ko amagara yiwa mukitse yatakambira ukiko agira ati ngwaye diabetes geze ku gipimo cha kabiri imiti n'ubuvuzi ndonka mwibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe ubutungane bwarafasha ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubako hamwe n'imiliyoni amajana 3 ivyo turiteguye kubitanga ngwati kugira nde kugwiza gategenyo ubuserukira leta mu rugo rubanza yasavye ko wahoza mushikanganje wa mbere yo bandanya afunzwe kubwineza abanyagihugu muri rusangi kubyeke ingwara yagize ati arakomeza habwe imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose urubanza ntigwaburanishijwe mu idonido abandi bantu batandatu barimo colonel wo mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze ari mu kuri gipolisi kijeru rwanya migomoko Samuel Destiné bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na Komen Yonsaba yarajejwe kubakishiriza arenga yome Bunyoni nabo nyene barerwa mu rugo rubanza barengutse basabye nabo nyene kurekurwa iby'agateganyo bafumukeko yasiguye ko yabazwe ngo kandi kuba mwibohero bimusonga ariko waserukiye leta ntivyamukuye kwizima kubijanye na Desire Uwamahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano umwanya wari wose otoroka aramutse hawa amahirwe yo gutezurirwa Uwamahoro na bapfumukeko co kimwe na bwana Bunyoni muri kahise bariketswe ko ivyaha birimwo guhohotera batavuganywe n'ubutegetsi no kubica cyane cyane nyuma no myerekano yo mu 2015 yo kuyamiriza ikindi kiringo janya kwigendera Pierre Nkunziza cyateye imari n'ihiri kwa ry'ubutegetsi byaburijwemo uwo mwaka nyene haraheza amezi 5 ubishira hamwe Human Rights Watch rihanye agateka kakiremwa muntu rifite icyicaro muri Amerika risabye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga Clementine de Montoyer umushakashatsi waryo ku mugabane wa Afrika yavyiganiye ibiro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya by'umwihariko
pour un procès équitable nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants
dusaba ko hajya indorerezi zigenga kandi umushinga ntaye Bunyoni akubahirizwa hisundwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango ngo wiwe kuvyerekanye indorerezi dokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka kazi na muntu co kimwe n'abaserukira igisata cagateka kazi na muntu muri Afrika
nkuko amwe mu bari ku ibohero rya Gitega bavyiganije rya Amerika umutekano bari wongerejwe ahabereye intahe cese y'urubanza rwa Bunyoni ku ncuro ya mbere Abanyagihugu isinze bari baje kumviriza ubwo rubanza gusa nta muntu numwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi niko abavyiboneye babwijwe rya Amerika kwibohero rya Gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugabo n'igipolisi nta ruja ruruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye Bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera ubona kwavuga n'ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe karakatabonetse uwavuze ko isi idasakaye ntiyabeshe pe ivyuko atorohewe vyo biranaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye niko mwe mu bari mu cumba yaburanishijwemwo yabwijwe rya Amerika na itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi nta bakozi vyarungitse kwibohero rikuru rya Gitega Alain Guillaume Munyoni yarungitswe muri iryo bohero ryo ku murwa mukuru wa politike yavuye mu ryangozi mu buraruko aho yari afungiwe kuva kwa munani mu kwa gatanu 2023 akurikiranywe ku vyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ugutunga irwanisho badafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nk'uko parake nkuru ya Repubulika yabitangaje hisunzwe itabu mpana vyaha cy'u Burundi aramutse yagiriwe na bino vyaha ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30 Sentare nayo inyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu isi iza ariko nta musikanuni yamenyesheje Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Burundi aho kandi abaturage barenga 2000 bafite amasambu muri site ya Nkenga harimo gutunganywa amazu meza muri zone Kanyosha komine Muha mu mujyi wa Bujumbura barasaba gusubizwa ibibanza byabo kugira ngo bahakorere imishinga ya kijyambere Thierry Vendayishimi
mukatore ibibanza bya maguruma ibyo nabyo mwe mwaniganye kuva kera mukora bidakunda ibyo ntibyo turaba
niho n'ubunye ba muziki kugira ngo muziki ushikirize uno munsi
abo ni bamwe mu banyagihugu bafise amatongo muri iyo site ya Nkenga mu Kanyosha kuri mikoro z'abakunzi b'ijuru rya Amerika bashikiriza ko uwo mugambi watanguye kuva mu mwaka wa 2008 kandi n'ubu tarahera ngo bashikirizwe utwabo bakabona ko ari igihombo kuri bo
umunezero w'ubaka uzubona kandi gatoya igitoro kipimukako bitonga igwa chanje waraguze mwebwe mu bifata nkama mukatubangukanya nizo nzego zimwe zimusanga zinjira mu bintu by'amatongo n'abafitanye maranga bajejwe mu ntwaro atamuntu ariko anigana n'ubundi
ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri ico gice ca Nkenga rirerekana icatumye hadindira umugambi wo gutunganya uburaro bwiza urongoye iryo shirahamwe ry'abanyagihugu bafise amatongo muri Nkenga Saidi Juma avuga ko gushika ubu ingorane ihari ari uko umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro bwiza Oboha atarigera abaho umubonano
umwanya ntiwubahirije kuko ibikorwa zateza gukorwa amezi atandatu gusa Kaya mikogo za ambele, kaya mikogo za kabili, yose dati za ukogo wa meza tanga. Ahole yona wakumanda wangile kubu kupise mshasha hali, kufashite na wengi negirachi, kachara, wakukona la tuwakiri, wamu sabzumogu na nokej, mwini misi yose tuwa hawa metrasha mwogu wa niko tuwa nikikete, usari yona, mkavo, mwogu, nara ninyo. Nibi indu, vigenda, vidi indiza, mugambi wacho.
Naho warongoye iryo shirahamwe avuga ibyo bene amatongo bobo ntibanyugwa bakibutsa ibyo bagiye barashikiriza mu nama zagiye zibahuriza hamwe ziga kuri ico kibazo bakabifundika bitakozwe bakabona ko ahubwo iryo shirahamwe ryoja hamwe n'ubuyobozi bwa komine Muha ikukira ako gace kugira ngo bashikane ico kibazo kubegwa bose n'ico kibazo
umutegetsi nimba akora ubukana nayitwara wenyine afite abandi bakorana none bahinduye komiseri jenerali akazi gaca gapfa
hamwe huguma impari hagati ya entreprise en charge de travaux niyi niyi ububa bene amatongo batuzava tuyashikira numva tugishigaje n'imyaka nk'iyo tumara
munameruka mwarimu atubwiye yuko amaparcele mushaka kuyadushikiriza hanyuma ibikorwa bikaca bibandanya mugabo umubese azi parcele yiwahiye none ubunye ha muziki kugira ngo muziki ushikirize uno munsi mutushikirize urwo rutonde abibona abibonemo abashobora kurekerana bareka makiritare ibindi bizoza birakurikira
Saidi Juma arongoye iryo shirahamwe arahumuriza abo banyagihugu ahamenyesha ko agiye gukorana na musitaneri wa komine Muha kugira ngo bageze ico kibazo kuba bakurira
bavuganye na musitaneri uteza kuja hamwe bafashanya tugasaba umubonano komiseri jenerali aho twimye tuzoheza dushikire umushikiranganji ajejwa matongo.
Abo banyagihugu barenga ibihumbi bibiri bafise amatongo muri ico gice baba basangwa canke bahaguze bemerewe guhabwa ibice 52% by'ibibanza byabo naho ibice bingana na 48% bigatwara leta ari nabyo bizokubakwamwo ubwo buraro bw'abanyagihugu bwiza. Umugambi wo gutunganya uburaro bw'abanyagihugu bwiza muri site ya Nkenga zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura watanguye kurangurwa kuva mu mwaka w'2008 mu nyuma ibikorwa byawo bija birarangurwa buhoro buhoro bitumwe n'ingorane zitandukanye zirimo guhindura indongozi haba mu gisata kijejwe kubaka uburaro n'ahandi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri Nkenga. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika Devote Ndayisenga arongoye komine Muha nabamenyesha ko bafadikanije n'ishirahamwe ry'abo banyagihugu bagiye kuraba ingene botorera umuti ico kibazo mu gihe ca vuba. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iwanyu mu ntara tuyikomereze mu Rwanda aho leta isaba abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwari irwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu. Ejo kuwa kane bahoze ari abarwanyi 92 basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'amahugurwa mu kigo cya Mutobo. Gloria Tuyishime.
Numuhango wari ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro iba mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabereye mu kigo cy'ingando cya Mutobo mu karere ka Musanze. Bahoze mu mitwe itandukanye irimo FLN, CNLD, FDLR n'indi. Uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo inzego z'umutekano, abayobozi mu ntara y'Amajyaruguru, abayobozi mu nzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu n'abandi. Waranzwe n'ubuhamya bw'abahoze bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Kongo, ibihangano by'abahoze muri iyi mitwe, imbwirwa ruhame n'indi. Nizane Anne-Marie ni umudamu wari ufite ipeti rya sergent mu mutwe wa FDLR ukorera amashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urwanya u Rwanda. Yagiye mu mwaka w'1999 nyuma aza gufatwa n'umutwe wa MA-23. Yadusangije ubuzima yarabayemo avuga ko bwari bushaririye.
Twirwaga twirukwa turwana, ubwo kurya byari bigoranye, ukuntu kurya ibyo abantu bahingaga by'abakongomani. Ntabwo twabonaga umwanya wo guhinga, ntitwabonaga umwanya wo gucuruza, ibyo byaje nyuma.
Uyu mudamu uri mu kigero cy'imyaka 45 nanone yatubwiye impamvu zatuma agatiyumvamo kugaruka mu Rwanda.
Nanone nkagaruka ku kintu kimwe cyo kuba nariyumvagamo ko kuza mu Rwanda nta bindimo. Impamvu ya mbere bavuga ko u Rwanda rufitwe n'umwanzi tashobora kubana nawe. Impamvu ya kabiri nuko nta famiye nagiraga mu Rwanda.
Colonel Nizeyimana Mariko aherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe n'abarimo Paul Rusesabagina mu kwa gatatu uyu mwaka kubera ibyaha by'iterabwoba yari yarahamijwe mu mutwe wa FLN. Nubwo yari mu bakomeye, ubuzima bwo kubishyanga ntibwari bumworoheye.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho uvuga ngo ejo dushobora gupfa, ejo tutapfuje ugapfa, mbese umuntu ubaho uhangayitse.
Bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo bose bahuriza ku kuba barumvaga ko igihe kizagera bagafata ubutegetsi bw'u Rwanda. Bavuga ko bagiye kubona babona intambara barwana itazarangira, bamwe bagahitamo kugaruka. Ijwi rya Amerika yongeye kuganiriza umwe mu bahawe imbabazi na Perezida mu mezi atandatu ashize, Saverine Mukashyaka w'imyaka 60 yari yarakatiwe imyaka 20 azira gukora n'umutwe yitwaje intwaro wa FDLR.
Fashwe 2014 nyine bandega ko nkorana n'imitwe iterabwoba byari bikomeye kuri jyewe, byananteye n'ingaruka nyinshi. Hari indwara narwaye ntagomba kuba mfite kubera umubabaro n'agahinda nari mfite. Abo bose bakeneye kugambana iki gihugu nta n'agahenge nabaha uwo nashobora kumenya namujya inama nkamwegera, nabona afite amashagaga yo kugira ngo hangirike byinshi birenze ibyo twavuyemo. Aba nagera gute, aba nabitangira amakuru ku gihe.
Icyakora bahoze ari abasirikare bemeza kwakira urugendo ukumvisha abakiri mu mashyamba gutaha. Aho niho umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Nyirahabineza Valerie abahamagarira gutaha mu Rwanda kuko ari igihugu gitekanye.
Nuko mwakomeza gukora wa mukoro twabahaye wo gukangurira abasigaye mu mashyamba kurambika intwaro hasi bagataha, twese tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Naho muri mu miryango yanyu tuzakomeza kujya tuza kureba uko muri kumenyera uwo mukoro tuwubahe.
Muri uyu muhango kandi hatanzwe ibikoresho ku banyeshuri barangije imyuga irimo ubudozi, ubuhinzi ndetse no gusuka imisatsi bahoze muri imitwe yitwaje intwaro. Madamu Valerie yabasabye kubibyaza umusaruro.
Icyo tubasaba ni uko bakoresha ibi bikoresho, mbese bakabikoresha icyo byagenewe.
niba ahawe ibikoresho by'ubuhinzi nagenda hinge niba ko ahawe ibikoresho byo gusudira nagenda sudire niba ahawe ibikoresho by'ubukanishi nagenda kaniki ariko atagenda ngo abijugunye nduzi ko ari nko kubijugunya ku mafaranga make akagenda kanwera suruduye ntabwo ari byo rwose ntabwo tubyemera turashaka kugira ngo biteze imbere bateze imiryango yabo imbere n'igihugu cyacu muri rusange.
Ikigo cy'ingando cya Mutobo cyatangiye kwakira abahoze ari abarwanyi mu mwaka wa 2001 kimaze kwakira abasaga 12,000. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuyasoreze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida barindwi baharanira kuzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu ejo bakoze ikiganiro mpaka mu ruhame akabiri. Ubari imbere mu manota Donald Trump we nanone yanze kukitabira Thomas Kamilindi.
Aba bakandida ni Mike Pence wahoze ari vice president wa Repubulika ku butegetsi bwa president Donald Trump, Ron DeSantis guverineri wa leta ya Florida iri mu majyepfo y'igihugu, Tim Scott senateri wo ku rwego rw'igihugu ukomoka muri leta ya South Carolina mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, Nikki Haley umutegarugori umwe rukumbi mu bakandida yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye mbere yaho yigeze kuba guverineri w'iyi leta ya South Carolina, umunyemari Vivek Ramaswamy umusore w'imyaka 38 y'amavuko, Chris Christie wigeze kuba guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu, na Doug Burgum guverineri wa leta ya North Dakota mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Nibo bari bujuje ibyo ishyaka ryabo ry'abarepublikani ry'abasabaga birimo kugira byibura amanota 3% mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu no kugira imari y'amatora igaragara pasarura mu baturage ku bushake bwabo. Umuherwe Donald Trump nawe ubyujuje yanze kujya mu kiganiro mpaka nk'uko yabikoze no ku kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 8 gushize. Icyo gihe abahanganye nawe batinye kumunenga, ariko kuri uyu wa gatatu ho siko byagenze. Bityo bagitangira Gouverneur Ron DeSantis ukurikira Trump ariko kure cyane mu bipimo by'amajwi yaravuze,
Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. He owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt.
Ati Donald Trump yarazimiye ku rugamba, yagombye kuba ari hano kugira ngo asobanure impamvu yagejeje igihugu cyacu ku madeni angana n'amadolari triliyoni 7.8. Naho guverineri Chris Christie,
Donald, you're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck.
Ati Donald, uhora ukwepa izi mpaka. None reka nkubwire ibizakurikiraho. Nukomeza gutyo, nta n'umwe uri hano uzongera kukwita Donald Trump, ahubwo tuzajya tukwita Donald Wimbata. Bishatse kuvuga ko Donald Trump ari umunyabwoba utinya impaka, ahubwo agahitamo kuzikwepa. Trump avuga ko ntacyo yaba agiye gushaka muri izi mpaka kubera ko ari imbere kure cyane mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu. Ibya nyuma ikigo cyitwa Real Clear Politics giherutse gutangaza byerekana ko afite amajwi 53% arusha 41% yose Gouverneur DeSantis umugwa mu ntege. Abandi bose nabo bari inyuma kure. Byatumye DeSantis avuga,
polls don't elect presidents, voters elect presidents.
Ati si ibipimo bitora abaperezida, abaturage nibo batora abaperezida. Muri rusange aba bakandida birinze kuvuga ku manza mpanabyaha enye ziri hejuru ya Trump aregwamo ibyaha byo gushaka kwiba amajwi mu matora yo mu 2020 no gutunga amabanga y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Chris Christie niwe wenyine wazikomojeho nabwo gato cyane, naho ubundi bateranya amagambo hagati yabo karahava. Ikiganiro mpaka cyo kuri wa gatatu kibaye hasigaye amezi 3 kugira ngo amatora y'amajonjora atangire ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024 imbere mu ishyaka ry'abarepublikani. aya majonjora ni yazavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa 11 umwaka utaha. Aya majonjora azakomeza mu gihe Trump azababurana imanza ze. Hano i Washington DC guhera ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 2024, i New York kuri 25 y'ukwa gatatu 2024, i Miami muri Florida ku ya 20 y'ukwa gatanu 2024, ni Fulton muri leta ya Georgia. Hano hariko umucamanza ntaragena itariki y'urubanza.
Nshuti muduteza amatwi amakuru twabagezagaho muri uyu mwanya naha tuyasoreje, mbibutse ko mushobora kuyasanga kuri w'eshatu radio yacu voa.com cyangwa ku mbuga mpuzambaga zacu zose kuri voa radio yacu. Bashimiye kuba mwaduteze amatwi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.